Turasoma ijambo ry'Imana imbere ko dusenga dukuye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice 51 kumbure imirongo ya mbere. Hano Imana iravuga umurongo wa mbere, Yesaya 51 umurongo wa mbere. Nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo. Nungwa kabiri, mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yabavyaye, kuko hamwe Aburahamu yarakira umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Nungwa gatatu, kuko je Uhoraho namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose, kandi ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, n'ubwera nyange bwaho nabugize nk'itongo ryanje. Je Uhoraho, hazobonekamwo umunezero no guhimbarwa, bonishimwe n'ijwi ry'inanga. Bantu banje, nimunyumvirize, hanga ryanje nimuntege ugutwi, kuko icyagezwe kizova kuri jewe, kandi nzoshinga amateka yanje ngo abe umuco w'amahanga. Umurongo wa gatanu, ubugororotsi bwanje buri hafi, agakiza kanje karaserutse, amaboko yanje azocira amahanga amateka, ababa ku kiyaga bazonyitega, kandi ukuboko kwanje niko bazokwizigira. Mwagatatu, munamurira amaso yanyu mu ijuru, mwitegereze no ku isi hasi, kuko ijuru rizokomangana nk'umwotsi, n'isi zosaza nk'umwambaro, n'abayiba ko bazopfa nk'isazi, ariko agakiza kanje kazokwama ibihe bidashira, kandi kugoroka kwanje ntikuzogira iherezo. Umurongo w'indwi, yemwe abazi iby'ukugororoka, ihanga rifise ivyagezwe vyanje mu mitima yanyu, nimunyumve, nimugatinye ibitutsi vy'abantu canke ngo murandurwe imitima no gucokora kwabo, kuko inyenzi zizobarya nk'umwambaro, n'ifukunyi izobarya nk'ubwoya bw'intama, ariko kugororoka kwanje kuzokwama bihe bidashira, n'agakiza kanje kurunganwe ruzogenda rukurikirana. Imana yacu ishimwe ku bwano majambo y'igiciro kandi arimo amasezerano. Turazi kandi turizera buri jambo ry'Imana, iryo Imana yacu yavuze rizoshika, kandi turabona yuko igice kinini cy'ivyo yavuze vyamaze gushika, ibindi navyo bigiye gushika vuba. Ariko twuzuye ivyizigiro n'ukwizera ko vyose bizoshitswa, nico gituma tunezerewe kandi dushimira Imana kubona dushobora kuyihanga amaso n'ukuntu mugoroba no gushobora kuyitega amatwi, kuko tuzi yuko inyigisho ziva kuri yo niyo yigisha abantu bayo. Turashobora kubivuga canke sivyo, iracyabikora gushika uno munsi, kandi turanezerewe kandi turabishimira Imana kuno mugoroba, naho nyene irajya kuduha ibyo yaduteguriye. Kubw'ibyo rero dushaka tuyishimire guhera muri kano kanya, duhaguruke kugira ngo tubikore. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye twese hamwe kuno mugoroba kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Waduhamagaye uratubwira uti nimunyuve mwebwe mukurikira ivy'ukugororoka, mwebwe murondera Uhoraho Mana kwizigirwa. Ninde wundi twokwitega, mbega twohanga amaso nde atari wewe mwami wenyene? Ninde wundi twotega amatwi atari ijambo ryawe mwami iryo waduteguriye kubwa kino gihe, kubwa kino gihe, kubwa kano kanya mwami? Turanezerewe kandi turabishimira mwami kandi twashoboye kwakira ijambo ryawe, atari ko tubibereye ariko kubw'ubuntu warabidukoreye. Turagushimiye, turaguhimbaje mwami, kandi turagusavye Mana yo kwizigirwa kugira ngo ubane natwe kuno mugoroba. Mwami, nicyo cyifuzo cyacu kibwira mu mitima yacu. Mwami, niryo sengesho ryacu. Mwami, nicyo tugusavye mwami. urazi icyo twaje gukora mwami, si ibintu by'akamenyero. Oya mana yo kwizigirwa, nutugirire ubuntu mwami bwo gushobora kwakira ibyo ujya kutubwira uciye mu ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turaguhimbaje kandi turashyize hejuru izina ryawe ryiza cyane rya Yesu. Niwakire icyubahiro n'amashimwe avuye mu mitima yacu no mu minwa yacu twese. Iyo ni ryo sengesho ryanjye kandi ndagusabye mwami, ubane kandi na mwene data mwami, mugirire ubuntu umugirire ubuntu kandi umuhe ubushobozi bwawe kuri umugoroba mwami. Ijambo ryawe rivugane natwe mu bushobozi, naho rikarishe nk'inkota y'ubugi bubiri ariko ryinjire kandi ritandukanye ibitava kuri wewe vyose mwami. Turaguhimbaje kandi turashize hejuru izina ryawe. Haleluya, amen, amen. Twicare. Turashimira Imana kubona twashoboye kuza kugira ngo twumve ijambo ryayo, dushobore kuvugana n'Imana kandi tumenye uko iri kivugana natwe, kandi ko tudapfa kumva gusa ijambo ryayo gusa, ariko ko tugizera, ko tugizera n'imitima yacu yose. Nzabura namwe yarashimangiye kenshi umurongo wo muri Bibiliya uri muri Yohana 5:44, ahanditswe ngo Yohana 5:44 haranditswe ngo nukuri ndababwire wumva ijambo ryanje, akizera uwantumye afite ubugingo budashira. Ndatabara namu kandi yaravuze ati mu gihe cya Yesu benshi barumvise ijambo ryayo n'amatwi yabo, ariko ivyo bisigura kumva mu mitima yabo, atari ukumva gusa mu buryo bw'umubiri gusa n'amatwi y'umubiri, ariko kumva no kwakira no kwizera n'umutima wawe wose. Ndafise indamukanyo zo kubaha, harimo data ya telefonye yavuze ibyo twashimangiye ko byose ngo bazoba bigishwe n'Imana. Yadutelefonye aravuga ati mwenda Frank ati naragenza ahantu henshi kandi nshaka kukubwira ibyo nize ko ngashora nkibonera yuko abana b'Imana bose bazoba bigishijwe n'Imana, kandi turashobora kunezeranwa nawe. Murazi, niba dushaka kwizera ibyo ishengero ryigisha, ishengero ry'Abatiste twoja tujayo. Niba dushaka kwizera ibyo abandi bose bigisha twoja tujayo. Ariko niba dushaka kandi dushaka kwizera by'ukuri inyigisho iva ku Mana, inyigisho yavuye ku Mana, muri cyo gihe tubwizwa kwicara tukumviriza iyo nyigisho ivuye ku Mana, nitureke ibyumviro byacu ngo bisubire inyuma, ariko twinjire mu byo Imana ishaka kutubwira muri kano kanya, muri kino gihe. Ntacyo bimaze kuvuga ngo ndizera ubutumwa bw'igihe cy'iherezo n'ibyo Imana yavuze, hanyuma umuntu agaca yadukana vya bintu byose vya kera ataho bisa bisana n'ubu butumwa. Oya, birakwiye yuko dusohora ibintu byose vya kera kugira ngo twakire ibintu bishasha. Mbaye mfise ikintu mu minwe nk'akarorero amarori maze icyumvire kigaca kiza muri jewe hamwe na nicaye hariya. Ndavye nkoresha amarori singire icyo mbona, ndavye nakoresha amarori ngaca ndushiriza kutabona neza, ariko nshaka yabona neza ntegezwa gukura ayatabona maze nkaja kwandikisha ayabona neza. Muri ico gihe rero nzoca mbona neza, bisaba ko umuntu yikunkumura bimwe agafata ibindi akakira ibindi. Nushobora gufatira ibintu bibiri icyarimwe mu minwe, birashoboka yuko utabuze ingene bizakugenda ku iherezo. Rero turashimira Imana kuvya Imana iriko irakora, kandi tukabazwa n'ivyo mwanza ariko arakora. Ariko muramwanje we yama ndemesha igihe cyose Imana imurongore kubikora. Muri kino gihe nta numwe andemesha canke ngo antere intege muri jewe nkuko yabihora bikora. Kandi rero tuvugana mu Cyongereza, kandi murazi yuko Icyongereza ari ururimi rwahezagiwe. Iyo antelefonye akambwira ngo Satani numubeshi, Imana nayo ni nyakuri, mu matwi yanje mba numva bimeze nk'indirimbo iyo mwijuru. kandi ni vyukuri turashobora kubivuga n'imitima yacu yose. Imana ni nyakuri, ivyo yavuze ni vyukuri, ivyo Satani ndawavuga ntivyigeze biba ukuri. Biramaze kumushikira agakoresha igice cy'ukuri, nivyo, ariko ntarigera akoresha ukuri gushitse. Kandi igice cy'ukuri umugwanizi aragicurika maze akigira ikinyoma gishitse. Mwendazabranamu yavuze ngo iki kuri ivyo, aravuga ati ikinyoma cya mbere kibaho nikijya umuntu afata ibice 90% by'ukuri maze akongera ko igice kimwe cy'ikinyoma, hanyuma agaca bigira ibintu birebire, ibyo rero bice bicika ikintu kibi kibaho. Ariko turi hano uno munsi kugira ngo nituvuge ivyo umwansi akora, ivyo byo cha biba bibi kurusha. Dutegereza kuvyitegurira twese cyane cyane jewe, ariko Imana ntizigera iceceka, izo kwa mivuga kandi ikore. Twarabivuze hano kandi turavyizera. Amajambo y'Imana n'ibikorwa by'Imana vyama bigenda bihura buri gihe. Kandi dufatiye ku nkuru za kahise, Abisirayeli bamye bafca mu nzira zigoye, inzira zigoye cyane atabandi bantu bigeze bazicamwo. Abisirayeli nizo bamye bacamwo, nizo baciyemo. Kandi ni kubera ko Imana yari ifitaniye umugambi nabo, inzira igoye niyo abavugishwa n'Imana bamye bacamwo, atari abaherezi cyangwa abalewi. Kuri bo byose byama bigenda neza, ariko abavugishwa n'Imana bamye baca mu nzira zigoye cyane. Umwami ntavuga ngo ninde muherezi mutahamye, ngo ninde murewi mutate amabuye, ivyo ntigeze bivuga. Avuga ati ninde muvugishwa n'Imana mutahamye, cyangwa umuntu Imana yarungitse mutate amabuye. Abaherezi ntanumwe yabateye amabuye, baremerwa n'abantu kandi ibintu bikagenda neza hagati yabo. Ariko bavugishwa n'Imana, abantu b'Imana bavuze kandi bagakora ivyo bategetswe n'Uhoraho, byose kuri bo byose byamera nk'ibasenyukiye ko ku rugezo rukomeye cyane. Turashobora kubisoma mu vyanditswe yuko umwami yaravuga ati uhere ku maraso y'umugorotse Abeli, amaraso yose yabera asesetse, Luka 15:51, gusha ku maraso ya Zekariya yiciwe imbere y'igicaniro cyo kosereza kw'ibimazi mu ngoro y'Imana, bivuye ku batizera. Oya, ivyo ntitugire uwo tubibwira, ntagire uwo tubibwira. Habaye ibintu vyinshi mu nzu y'Imana, kandi ivyo vyakozwe n'abantu b'Imana baje barongowe n'imwe mumbi. Abantu b'Imana barongowe n'amwe w'Imana w'ukuri bazokwama bakora kugira ngo ishengero rishobore kubakwa, ishengero ryubakwe. Nta bukozi na bumwe Imana irunga mu ishengero kugira ngo bwonone, ibyo ntibishoboka ngo busambure, ntibishoboka. Imana yashyize mu ishengero intumwa bavugishwa, abungere n'abigisha n'abavugabutumwa. Kubera iki? Kugira ngo bategure abera, kugira ngo bagire icyo bakoze mu ishengero. Imana irubaka aho hose umwami ashoboye kuvugira, aho hose ashoboye gukorera, azoba umwizi wa kwijambo giwe. Yaravuze ati nzokubaka ishengero ryanje. Kandi uwo umwami akoresha azokoresha kugira ngo agire icyo akoze mu kubaka ishengero giwe. Ivyo ni ego kandi ni amen, ni jambo gera ry'Imana. Icyankoze ko hano nuko umwami atavuga mu buryo rusangi, ariko avuga mu buryo butumbereye, afite cyatumbereye. Aravuga hano muri Esa 51:3, kuko uje uhoraho namaze Siyoni umubabaro, namaze umubabaro imisaka yaho yose. atari abantu bawe cyangwa abantu banje cyangwa abandi bantu bose, ariko kwa ahantu hayo hari misaka, kandi ngo ubugaragwa bwaho nabugize nka Edeni, atari ubugaragwa bw'ahandi hantu hariho hose, dini runaka cyangwa ishengero runaka cyangwa ikindi kintu cyangwa ahandi hantu, ariko ubugaragwa bwaho ngo azubugira nka Edeni, ntiyitayeho ikindi kintu uretse icyo kiragishinga muri rusange aricyo mugambi w'agakiza k'Imana. Kandi mu Isezerano rya kera bari abantu bayo yagiranye nabo isezerano, maze mu Isezerano rishasha naryo ni ishengero. Kandi nk'uko Abisirayeli bacitse ubugaragwa, ariko bagumye ari abantu b'Imana, Imana ntishobora kwihakana yonyine ubwayo. Inshuro 600 yitwa Imana ya Abisirayeli, Imana ya Isirayeli. None ishobora kubihakana gute? Yonyine ubwayo yaravuze kandi iguma ari Imana ya Isirayeli. Hano rero iravuga iti, iravuga ko izomara umubabaro ahari misaka, kandi ubugaragwa izubugira nka Edeni, ubweranyange nabwo ibugire nk'itongo ry'Imana. Hano turabona yuko ari igikorwa cyayo, atari ibyo abantu bakora, ariko ivyo Imana ishaka gukora. Haravugwa hano ku murongo wa kane ngo bantu banje nimunyumvirize, atari abandi bantu ariko abantu banje. Ku murongo wa kane ngo bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, hanga ryanje muntege ugutwi, atari ndi hanga. Imana ni Imana ivuga itumbereye, ntica ku ruhande. Turabana bayo, abahungu n'abakobwa bayo, abantu bayo, ishengero ryayo, ihanga ryayo. Ivugana natwe umuntu umwe gwiticiwe. Ahantu hacu hasenyutse niho hantu hayo hasenyutse nyene. Ugaragwa bwacu n'ugaragwa bwayo, umubabaro wacu n'umubabaro wayo, turi mu biganza byayo. Ntitwigaba twebwe ubwacu, yaraducunguye turabayo, turi inyegu yayo. Mbega nivyo cyangwa sivyo? Kandi icyo gituma ari ahavugwa ibyo iyo ishaka gukora. Akumunwa kandi ngo ni bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, hanga ryanje. Abantu bose bashaka kwigishwa n'Imana bategerezwa kumva ijwi ryiwe, maze bakakira, bagahabwa inyigisho ivuye mu kanwa kayo. Kandi nk'uko nama nabivuze, kandi niko bimeze ku ifungwa ry'uburyo bw'impwemu, cyo kimwe no ku ifungwa ry'uburyo bw'umubiri. Ninde muri mwebwe yoshima yuko bamuhekenyera ibyaza kurya? Ninde? Nta n'umwe ashobora kubyifuza. Twoca tugira iseseme, umuntu wese ashaka kwicara maze arye ibyo bamushiriye ku meza bikimeze neza. Umuntu ashaka kumekenyera ibyo nza kurya, nocangwara, nocamvuga nti ibyo bigumane. Ni nako bimeze no mu buryo bw'impwemu. Ni bangahe bashaka yuko babahekenyera hanyuma bagaca babahango ni murye? Kubera iki Imana ivuga iciye mu wavugishwa n'Imana Yesaya mu gice 18 kavuga ngo ameza yose yuzuye ko ibidahwe? Ibyo bisigura iki? Abantu batanze ibyo babona ari byiza, ibyo babona ko ari byiza, ibyo bace batanga bunye ubwabo, atari ibyo Imana ishaka. Imana ikeneye yuko ijambo ryayo ridushikako ritagira gatosi kandi ari gera. Kandi simwe ndaza zigisha uwundi, ariko bose bazoba bigishijwe n'Imana. Kandi uko ariko tuzoshobora gushikira kugiranira ubumwe bw'ukwizera no kumenya Yesu Kristo umwami wacu. Nimba ushaka kumpa ivyo wampekenyeye, ivyo ntibizogenda neza, tubwirizwa tubwirizwa guhagarara umwe wese imbere y'umwami, tugahagarara imbere y'inyonga ziwe, maze tukamwibonera umwe wese ugiti ciwe nk'uko yabivuze hano Isaya 51:4. Bantu banje nimunyumvirize, atari abandi bantu, bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, atari irindi hanga ariko ihanga ryanje. Yemwe bantu banje nimunyumvirize, hanga ryanje muntege ugutwi, kuko icyagezo kizova kuri jewe, ndizera ntakekeranya nk'uko twama twavyumvise ko ijambo ryaje ryazanywe n'abavugishwa n'Imana, kandi ntibarivanze n'ibyiyumviro byabo bwite kugira ngo bace bari basura barizanira abantu, ariko Imana yaravuze iciye muri bo, kandi natwe nta kindi kituragishinga uretse ijambo ryasohotse rivuye ku ntebe y'Imana maze ridushikako. Ntidukeneye umuntu aza ngo aridusobanure uko yishakiye, kuko mu nyigisho zivuye ku Mana ibintu byose birasobanutse. Mu guhishurwa kw'ijambo harimwo ivyo dukeneye vyose, kuko ijambo uguhishurirwa risigura ibintu byashyizwe ahabona, ibintu byatwikuruwe. Uguhishurirwa nta wundi muntu dukeneye kugira ngo aze duhishurire uguhishurirwa. Uguhishurirwa kwaramaze kubwishurwa nyene, nta muntu akeneye kuza kuraba umuntu kugira ngo amubwire ngo ego mureko none ngo ntutahure ibyahishuwe, ngo ntubitahura kumureko uwo muntu nawe nyene atabitahura. Birakwiye yuko tureka Imana yo nyene igafata ingingo, uwo yugurura ubwenge kugira ngo atahure ibyanditswe, uwe mutima ijya kugurura n'umutima ijya gukomantaza. Ivyo navyo biri mu maboko y'Imana. Umwami yaravuze ati nimukomanaze imitima yanyu iyo ndiko mvugana namwe. Ibyo bintu kandi biragaruka muri kino gihe, iravuga ngaha ku murongo wa kane ngo kandi nzoshinga amateka yanjye ngo abe umuco w'amahanga, atari amateka yacu ariko amateka yayo. Byose biva kuri yo kandi bikasubira kuri yo, bikarongorera abantu kuri yo. Murongo wa gatandatu, nimunamure amaso yanyu mu ijuru mwitegereze no ku isi, kuko ijuru rizokamangana nk'umwotsi n'isi izosaza nk'umwambaro, n'abayibako bazopfa nk'isazi. Nimuraba ukuntu ukuza kwa mbere n'ukuza kwa kabiri by'umwami bivurwa mu byanditswe vyera. Hariho rero ikibazo ngo ijuru rizokamangana nk'umwotsi kandi abantu bazova, nk'uko byanditswe hano ngo isi izosaza nk'umwambaro kandi abantu bayibaye ko bazopfa nk'isazi. Ariko agakiza kanje kazokwama bibe bidashira, kandi ugororwa kwanje ntikuzogira iherezo. Kugororoka kwande? Ukugororoka kwayo, ugororoka kwayo, agakiza kayo, ubuntu bwayo. Ivyo dufise vyose nivyo yaduhaye, kandi ukeneye kwirata yirate umwami. Ntibaze wenyine ubwiwe ngo avuge ngo ndabifise, ni Imana yakurondeye, ni Imana yagutoye maze iragukwegera kuri yo mu rukundo rwayo. Yaguhamagaye mu izina ryayo kugira ngo ushobore kubaho, kugira ngo ube uwayo kandi ushobore kubaho. Umurongo w'indwi, yemwe abazi ibyo kugororoka, aravuga hano ngo gatandatu ngo kandi ugorora kwanje ntikuzogira iherezo. Hano havugwa ukugororoka kw'Imana. Murongo w'indwi nawo uvuga kuri abo batsindanishijwe n'Imana muri Yesu Kristo, nibo uyu murongo w'indwi uraba ngo yemwe abazi by'ukugororoka. Ihanga rifise ivyagezwe vyanje mu mitima yanyu. Mbega ijambo ryiza Mbega amajambo meza tubwiwe hano. Twame twibuka ikintu kimwe, umwami n'umwami ari kavuga natwe uno munsi, kandi akenshi ndibaza ukuntu twiyumva iyo tuba tubona umwami ari imbere yacu, iyo tuba dushobora kumva amajambo yiwe. Byogenda gute mu mitima yacu? Mbega two kwizera gute buri jambo avuze? Byogenda gute muri twebwe? Yaba tubona by'ukuri umwami wacu ahagaze imbere yacu, turiko twumva ijwi ryiwe. Ivyo vyotuma umuriro waka muri twebwe. Simvugo nabwiriza gukora esha, ariko tworengerwa n'ubuntu bwo gushobora kumenya ko ariko avugana natwe. Kandi mwebwe bakundwa, intumbero y'ukuvuga ijambo ry'Imana nuko mwemu w'Imana afata rino jambo akarigira rizima, ijambo akarigira ijambo rigishushe likiri rishasha kuri wewe na jewe, turiko turayumva kandi tukarimenya ubundi busha, tukamenya yuko ko ari Imana nzima iri kiravugana natwe. Abandi bose ntibazoshobora kuryumva, bazo kwigira mu kugororoka kwabo bwite. Reka nsome umurongo w'indwi ndawusubiremo. Yemwe abazi iby'ukugororoka, ihanga rifise ibyagezwe byanje mu mitima yanyu, nimunyumve, ntimugatinye ibitutsi by'abantu cyangwa ngo murandurwe imitima no gucokora kwabo. Rero hacyavugwa ibizoca bishika, Imana niyandike mu mitima yacu ko tutaciganza twebwe ubwacu, ariko ko turi inyegu yayo kuko ariyo yaducunguye. Ntidushaka kuba gusa ishengero, ariko dushaka kuba ishengero ryayo. Ndushaka kumva gusa, ariko dushaka kumva iyo ivuga, dushaka kumva iyo ivuga atari ukumva isobanuro z'abantu, ariko twumve amajambo y'ugwishugwa yumvikana y'Imana yacu. Kandi Imana iduhaye gutahura ibintu neza, muri cyo gihe ndukeneye umuntu yoshobora kuza ngo adutahuze ibiruta iby'Imana itaduhishuriye. Murazi ibica bishika muri cyo gihe rero kumbura ibyo bintu bifite ikibanza hano. Ariko ni kangahe twama twumvise bavuga mu mvugo tumenyere kumva ngo ibintu byose ntibikirimwe umuco ntibigisobanuze? Yabantu bariko baravuga hagati yabo baracurika ibintu, aho kuvuga ngo amadidane yose yarakuweho, bavuga ngo ibintu ntibigisobanutse, ngo ntibicumvikana. Oya, abantu bavugira ibintu ntibisubira kumvikana. Aho Imana ivugira amadidane yose arakurwaho, ibintu bikajamo umuco. Kandi biciye mu gutahura kuvuye ku Mana, mu guhishurirwa haca haza gutahura mu mutima wawe no mu mutima wanje. Kandi kuva ubu ibintu byose tubishira inyuma, tubisiga inyuma, maze dutere tuje imbere mu kwizera, kuko Imana irafite ibisaba abantu bayo. Ivyo turabizi neza n'imitima yacu yose. Kumbure ko ijambo nasomye mu kanya gaheze mu Itezerano rya kabiri igice cya mbere, Abitesalonike ba kabiri igice cya mbere, ngo turaba haranditse guhera ku murongo wa mbere ngo turabandikiye abo mu ishengero ry'i Tesalonike bari mu mandato wa twese no mu mwami Yesu Kristo. Umurongo wa kabiri, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe. Abantu ubuntu bw'Imana bwaje ko amahoro y'Imana nayo nyene abari kuri bo. Amahoro ku isi mu bantu Imana ihimba bahimbara imana Luka 2:14 abandi hari hande bibiri abasobanuye bibiri bavuga ngo amahoro abe ku isi no mu bantu imana ihimbarigwa no mu bibiliya zasobanuwe mu bundi buryo canke mu bindi bisomwa by'inkomoko haranditswe ngo amahoro abe ku isi mu bantu imana ihimbarigwa bafitaniye amahoro n'imana abantu bagira ubuntu n'imana abo nibo Paulo yandikiye zino ndamukanyo ngo ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe bibane nande nabande nabo bagira ubuntu n'Imana bafitaniye amahoro n'Imana abo nibo ijambo ry'Imana libwira bonyene nibo bazoyakira abandi bose bari aho abandi bantu keneye ko baba yaba byari ivyo gusa twabwirizwa kunezerwa umuntu wa gatatu turavuga ngo abitezo neke bakabiri murongo gice cha mbere murongo gatatu biradukuye kwa mandu bashimira imana bene data nkuko bikwiye kuko kwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira atari muri bamwe muri mwebwe ariko muri umwe wese muri mwebwe wagira ubuntu n'Imana umuntu afitaniye amahoro n'Imana ari mu bantu bayo yumvise ijwi ryayo kandi akizera n'umutima we wose birakwiye ko mwe mu w'Imana ijambo ry'Imana n'amaraso bikorera muri we gushikaho iby'Imana yafashije kuzokora byose bikorwa muri we aravuga hano ngo bitezo neke ba kabiri gicamira mu gatatu ngo kwizera kwanyu gukura cyane ukwizera gukura bigenze gute ni hehe ukwizera gukura uko ijambo Imana itubwira liba rikomeye liba rifise inkomezi niko ukwizera gushobora kuzanwa na mwemu biciye mu kumva ubutumwa bwiza mu mutima wawe no mu mutima wanje niko nuko kwizera gukomera mu gihe cy'abagorozi aho igice gito ikijambo cyashoboye kuvugwa ukwizera kwari kujanye n'ibyo bumvise mu bihe byose ukwizera kwaba kubangabanga cyangwa kwaba kungana n'ibyavuga kuko ukwizera kuva mu byo twumva byo mu ijambo ry'Imana nta gihe na kimwe abantu bashoboye kugira ukwizera kurenge ibyo bigishwa ariko ntidushobora kuguma munsi y'urugezo twabwirizwa kuba turiko ariko dutegerezwa kuvugururwa tugakarishwa ubundi busha mu kwizera nkuko twakarihijwe n'Imana biciye mu butumwa bwiza twabwiwe ukuntu twavuguruwe biciye mu butumwa bwiza twabwiwe niko tubwirizwa kwizera ibyo ntacyo bizodufasha niba ijambo twumva ridashobora gufatanywa n'ukwizera kwacu kandi ibyo bikogwa turiko twumva ubutumwa bwiza buriko buravugwa wege imbere gato haravuga ngo n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira reka turabe rero muri kano kanya turabe kandi twibaze niba ibi bintu ari by'ukuri ibyanditswe hano ni by'ukuri ariko ibyanditswe mbega niko bimeze mu buzima bwanjye no mu buzima bwawe mbega ivyo byarakoretse muri twebwe kuko hari umurongo uri muri bibiliya hariho umurongo wo muri bibiliya ushitswa ku bantu na cyane cyane kubizera ngo urukundo rwa benshi ruzotimba Matayo 24:12 kandi abantu bazogyarukana n'ibindi abantu bazosengeza abandi mbere y'ubutungane kandi nimba urukundo rubwirizwa gutimba bikwiye yuko ruba rwarigeze kubaho igihe kimwe bikwiye nimba rubwirizwa gutimba rubwirizwa kuba rwarigeze gushuha igihe kimwe rero umuriro w'Imana ubwirizwa kwaka aho umuriro w'Imana utigeze waka ntushobora kuzima hari rero imigwi ibiri mu mugu umwe havugwa ngo urukundo ruzotimba urukundo rwa benshi ruzotimba mu wundi mugwi hakavuga ngo ugo rukundo rw'Imana ngo ruguma rugenda urukundo mukundana rwa rugenda rugwira muri mwebwe mwese igihe kimwe cyane hari igihe bishika abantu bakagera ku murongo ntarengwa kandi uhereye aho hantu urukundo rusha ruguma rutimba kuri bamwe kubandi naho rukagwira kandi kinogo kibatandukanye kagenda kiba kinini kuri bamwe gushikaho ibintu bigera kure cyane kandi nitwihende twabivuze kandi turabisubiramwo ubu turi mu gihe cyavugishijwe turi mu gihe cyiherezo kandi ibintu byavuzwe biraba igihe cy'iherezo bibwirizwa gushitwa uko byogenda kose bibwirwa abaronse ubuntu bw'Imana bafitaniye amahoro n'Imana abo ukwizera kugenda gukura kandi n'urukundo aba kivukanye cyangwa abantu bakundana ukagenda rugwira muri umwe wese kuburyo ku murongo wa kane nico gituma ubwacu tubirata mu masengero y'Imana kubw'ukwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza ibi bintu rero birashirwa ku gipimo harabaho amajambo gusa ariko mu nyuma hakaza igipimo hano rero havugwa icyo gipimo tubwirizwa twese gucamwo ni ukuvuga mu bwizigirwa n'ukwihangana mu bigeragezo no mu maruswa ducamwo mu maruswa mutegerezwa gucamwo bamwe barabicamwo abandi bakabirabisha amaso ariko abahamagawe n'Imana batahamagawe gusa ariko batoranijwe bahamagawe kandi bakongera bagatoranywa abo bazovyumva kandi bazokwizera bashobore kugendera mu ijambo ryagenewe abatoranijwe nimba ivyo bisaba yuko baca mu bigeragezo mu mibabaro cyangwa ibyo ari byo byose ntitubwirizwa kwidodomba ariko tubwirizwa gushima Imana kuba dushobora guca muri ibyo bintu byose murazi jewe ndi umuntu buntu kandi akenshi ndashobora kuririmba ncuri ntimba aho kuririmba zaburi ariko ivyanditswe vyera biratubwira bitomoye ngo nimushime Imana muri vyose biteze ko bambere gica gatanu murongo 18 ku vyiza twese turashobora kumva ko tunezerewe tugaca tukumva ko tumerewe neza tukumva ko byose bimeze neza ariko Imana iradushira ku gipimo kugira ngo imenye ibifise agaciro kuri twebwe kandi ngenda bibwire guhera uno munsi ivyo Imana yaduteguriye bifise agaciro kurusha ivy'abantu bashobora kuducishamwo vyose kandi amagogwa ya kino gihe nashobora kugereranywa na gatoya n'ubwiza butagira urugezo bw'Imana kubera iki tutobikora kubera ko bidashoboka kubera ko tutaraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. Haravugwa hano ku murongo wa kane ngo kubukwihangana kwanyu no kwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza. N'amagorwa mushinyiriza. Namagogwa mucamo murongo wa gatanu, icyo ni kimenyetso cyo guca amateka kw'Imana kugororotse ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana ubwo namwe mubabarizwa. Yomba ataho nsansana ataho muriye n'ubwami bw'Imana, yaba je ubwanje noshoboye kwitandukanya n'ijambo ryahishuwe muri kino gihe, muri icyo gihe ntawo nyitayeho, noshoboye kugenda ataco ninona atawugira icyo ntwara. Yaba bavugishwa n'Imana bari bashoboye kwitandukanya n'ijambo ry'Imana, byose byogenze neza kuri bo. Muri cyo gihe nti bo baravugishwa n'Imana. None kumererwa neza bimaziki, naba nabivuze inshuro nyinshi, wotuma upfana n'Imana hakubaho utagira Imana. Ni nako bimeze kukuri kw'Imana kuri mu ijambo ryayo. Uwo dushira kure, uwo twaka iby'Imana yaduhaye, ibintu bitagira urugero, ibintu byakabura urugero, kandi ari byo nivyo byose kuri twebwe. Mbega twoba dusigaranye kugira ngo tunezerwe? Nta na kimwe twoba dusigaranye. Nico gituma ubwizigirwa mu kwizera no kwihangana ari byo bintu bikenewe mu bigeragezo no mu bibabaro no mu bigeragezo bidushika ko byose. Hanavugwa hano ku murongo wa gatanu ngo icyo nicyo kimenyetso guca amateka kw'Imana kugororotse ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana ubwo namwe mubabarizwa. Mu wa gatandatu, kuko ari bigororotse ku Mana kwishura amaruswa abayabatera. Murongo w'indwi, no kwishura mwebwe abayaterwa kuruhukana natwe aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe. Murongo munani, hagati mu muriro waka yishure guhorwa abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiwe bw'umwami wacu Yesu, n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Umunsi urashitse kandi turazi yuko hazoba ivyo kwa ari bibiri nk'uko avugishwa n'Imana Yesaya yabivuze ngo gitondo kiraje nijoro liraje, Isaya 41:12. Hazoza impera n'uguhora, ivyo kwa bibiri bizoza kuri umwe wese bivanye n'ivy'Imana yamutekanirije. Igihe umwami azigaragaza ari mwijuru, azogaragara ari mwijuru mu muriro waka ari kumwe n'abamarayika biwe bera, urubanza rugororotse ruzoshika kuri abo bose basigaye. Kandi ntitwibeshe, abatoranijwe ntibazigera bahama abatoranijwe bandi. Nibishoboka. Yaba Kayini na Abeli bari uruvyaro rumwe, vyose vyari kugenda neza. Oya, nituvange ibintu ariko tubone ibintu nk'uko Imana nayo ibibona, kandi tuvyizere nk'uko nyene. Inyigisho ikomeye ngaha ku murongo w'icenda aravuga ngo bazohamwa niko guhona kwibihe bidashira kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe kure y'inyonga z'umwami no kure y'ububwiza bw'ubushobozi bwiwe murongo w'icumi ahazozera gushimirwa abera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose ivyo kwari bibiri bizoshika bamwe bazoha abera bazo bamwe bazohabwa guhorwa bazohanwa kubwo kuko batizeye ukwizera si ibintu byagenewe bose niko byanditse mu itezo nako bambere gica gatatu murongo wa kabiri ariko ikigenewe su kwizera gusa ariko ikintu nyamukuru ni kwizera nk'uko ivyanditswe bivuga twizere umwami wacu biri ravuga mu cyo cya Yakobo kabiri murongo wa 19 ngo wizera yuko hari Imana imwe ugira neza kuvyizera n'umugwanizi aravyizera kandi agahinda gashitse ukwizera konyene nk'uko tukuvuga ku muntu agufise ntacyo kumarira umuntu n'umwe ukwizera Imana irema mu mitima yacu biciye mu butumwa bwiza buriko buravugwa biciye mu ijambo ry'Imana ikore yavuga biciye bikozwe na mwemu uko niko nyamukuru niko gukenewe kuri uwo munsi umwami azoshimirwa n'abera biwe igihe kizoza bakundwa aho tuzohagarara imbere y'umwami tumutangariye tumushima ntituzoronka icyo tuvuga ntitonke icyo dusubizayo nitwabona umwami n'umucunguzi wacu n'amaso yacu bwite aravugwa hano ku murongo w'icumi ngo azozira kugira ngo ashimagizwe n'abera biwe kandi atangarigwe n'abamwizeye ngo nshimagirisha bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa Yohana 10:5 nyishishwe ikurikira ngo naragushimagize kandi nzogushimagiza kandi niyagaruka kugira ngo ashimagizwe n'abamwize n'imitima yabo yose abantu tuzomutangarira ntizosubira kuronga icyo tuvuga kuko tuzoba dutangaye cyane mbega umunsi mwiza kuri bamwe urubanza ruzoza aho umwami azozira ari mu muriro waka ari mu burake bwiwe ariko ntazoza kubiwe azananye umuriro utongora canke umuriro waka ntazanana uburake kuko yarishize ko uburake bw'abo bantu bose yagiriye imbabazi abo bantu bose bafitaniye amahoro n'Imana ariko abashibura buri ubutumwa bwiza maze bagahagarara kugororwa kwabo bwite ntibazoshobora guhagarara imbere y'Imana abizera n'imitima yabo yose kandi bakishimikiza umwami wenyine abo nibo azozira mubera biwe bose ngo niyeza kubwabo kugira ngo nabo babe abejejwe mu kuri vyose yarabikoze kubwa twese kandi turayimushimiye aho azogarukira kugira ngo ahimbazwe cyangwa ngo ashimwe mubera biwe bose nanje nshaka uzoba ndahari aho azogarukira kugira ngo ahimbazwe nabiwe bose yarasuzuguwe baramuciriye kw'ibikorogwa baramucokoye baramukubise baramukomerekeje mu kumusuzugura bamwambitse igitsibo cy'amahwa baramubwira bati uri umwami tugira rero tukwambika igitsibo ese ibintu umwami yaciyemwo kubwo urukunda gukunda n'urukunda nkunda. Kwitanguriro Uhoraho Imana yaravuze igihe havugwa amajambo y'umuvumo ati ivu riravumwe, ubutaka buzokumerera imikere n'ibitovu. Nivyo umwami yishizeko ayo mahwa isi ndimwa yavumwe hariya mu itongo rya Edeni inyuma y'ukugwa. Ivyo vyabwirizwa kwerekana aha niho yaje akuraho umuvumo, avanaho umuvumo. Ntiyambitswe igitsibo cy'amashugwe meza, ariko yambitswe icamahwa n'imitovu. Vyerekana umuvumo wari wavumwe isi. Umwami wacu yatwaye ivyo vyose, yababajwe ivyo vyose, maze yishira ko ibintu vyinshi kugira ngo aje kumusara mu mubiri wiwe w'inyama, maze ashobore gushitsa ubucunguzi buhoraho kuri abo bose bategerezwa gucungurwa, bemera ubuntu bw'Imana, agakiza no kugirana amahoro n'Imana. Ariko abo bantu n'abantu bagaciro ku mwami wacu, kandi nawe n'uwagaciro kuri bo, nibo bazomutangarira, nibo bazomutangarira kuri wa munsi hazogarukira kugira ngo ahimbazwe mubera biwe bose. Isozerwa ry'ugushimagizwa kw'Imana bizokorwa mubera biwe bose, bizokorwa n'abera biwe bose, ntibizokorwa imbere yaho. Umwami ararindire yuko ico gihe ko iyo saha ishika, ico gihe razo cagaruka kugira ngo yigaragaze. Kanuko bivugwa hano, reka ndabisome kugira ngo ntihagire umuntu numwe yisuzugura, kugira ntihagire umuntu abitahura nabi. Murongo w'icumi aravuga ngo hazozira gushimirwa n'abera biwe kuri wa munsi, abitezoneke ba kabiri igice cya mbere, murongo w'icumi, no gutangarigwa kubw'abamwizeye bose kukw'intahe twashinze muri mwebwe yemewe. Mwateze amatwi, mwabonye ino mvugo ikoreshwa hano. Ntavuga ngo iwanyu, ngo igihe, ngo twavuga ubutumwa iwanyu, ngo intahe yacu, ngo yaremewe, ngo haheze imyaka itatu cyangwa ine. Aravuga ngo kuko intahe twashinze muri mwebwe kiriya gihe yaremewe. Pawulo yarazi adakekeranya ijana ku ijana ko abizera, nk'uko mwenda tabura namwe yabivuze mu butumwa bumwe, ko batakijijwe muri rikanguro cyangwa murindi, ariko bavya ubwa kabiri kubwo ivyizigiro bizima, kandi byo gushika mu bihe bihoraho. Uko niko yabivuze hano ngo kukw'intahe twashinze muri mwebwe yemewe kiriya gihe twabikora. Hano yashaka kuvuga ati kiriya gihe muri mwebwe mwese abumvise intahe twashinze mwarizeye, mwarabigaragaje mu bibabaro mwaciyemwo, no mu bigaragazo mwaciyemwo murahagara gushaka ku iherezo. Muzoba muri ivyamwa icavuye mu butumwa twavuze kuri uwo munsi. Rero bakundwa, turashobora kuvuga co kimwe muri kino gihe. Si kubera twebwe, ntivyavuye kuri twebwe, ariko turi ivyamwa vyiza vy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nico gituma hari hazoba bamwe bazova muri rurunganwe bakazoba igishinga ntahe kurujya munsi, bazoba nk'icavuye mu ijambo ryavuzwe, ijambo ry'Imana ryavuzwe, icamwa cavuye mu ijambo ry'Imana ryavuzwe muri kiriya gihe. Kuko ntitwizera kugira ngo tumare iminsi mikeyi gusa, ariko twizera n'imitima yacu yose gushikaho tuzobonera ivyo twizeye, gushikaho umwami azogarukira kugira ngo ahimbazwe kandi atangarirwe n'abera biwe. Mbega ukuntu azoba ari umunsi mwiza! Nimwibaze namwe ko icyo gihe twese tuzoba turi mu buto bwacu twahindutse twambaye ubuto, ntituzoba tucumva imibabaro, ntituzoba tucumva ibitubabaza, nta na kimwe tuzoba twumva kitubabaza. Vyose bizoba vyashize, byose bizoba biri inyuma yacu. Tuzoshobora kuraba ubwiza bw'umwami wacu. Mbega bizoba bimeze gute yaba hari uno munsi ukutumeze, umunezero wacu woba ifite akantu k'agatotsi. Mbega si ivyo twoba dufite ingorane, ariko uwo munsi ndababwiza ukuri, nishimikije ijambo ry'Imana, umunezero tuzogira nta kizowuhungabanya. Byose bizoba byarangiye kandi tuzoba twabisize inyuma yacu, kandi ibihe byose tuzohura nawe tumusanganire, kandi azohimbazwa mu bera biwe bose kuri uwo munsi, kandi natwe tuzoba turi kumwe nawe, kandi azotangarigwa nabo bose bazoba bahari uwo munsi. Isengesho ryacu kuno mugoroba ryabwirizwa kuba iri rikurikira ngo: Mwami wo kwizigirwa, turi hano wavuganye natwe, twumvise ijambo ryawe, turagizera n'imitima yacu yose, nudufashe kugira ngo tuzobe muri uwo mugwi uzogutangarira, uwo mugwi uzoguhimbaza kuri uwo munsi, uzogushimagiza kuri uwo munsi. Mani duhezagire twese, amen. Tata twese turi mu ijuru, ndagushimiye bivuye mu mutima, kumwe n'abantu bawe bari hano n'abatari hano. Turagushimiye kubw'igikorwa cy'ubucunguzi washikije ku musaraba i Golgota. Mwami mukiza wanje, waratanze ikiguzi, warazutse mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, waraduze mu ijuru ujanya yawe maraso, wicaye ku ntebe y'ubuntu kugira ngo utuvugire iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Ndagushimiye, ndagushimiye, haleluya. Ndagushimiye kubwa kano kanya, ndagushimiye kuko ahari ubugaragwa uzohagira iparadiso, kandi ahubwera nyange uzohagira nk'itongo rya Edeni. Urakunda Siyoni, nahabomotse hi Siyoni hose urahakunda, haleluya. Uracyari ku ntebe yawe, ni ugifite ijambo rya nyuma, kandi abansi bose bazoba indava y'ibirenge vyawe. Mwami wo kwizigirwa, ndagushimiye, ndagushimiye kubw'umugwi w'abacunguwe n'amaraso yawe. Bazokwiweza, bazogutangarira kuri uwo munsi. Ewe mwagazi w'intama w'Imana, mucunguzi mwiza, mukiza mwiza, izina ryawe nirishimwe, nuhabwe icubahiro gushika mu guhoraho. Mwagazi w'intama w'Imana, waremeye urakeregwa, ndabigushimiye. Turashobora kubaho tukazoba ibihe bidashira, haleluya. Mwami, sindagusavye gusa umubatizo wa mwemu yera, ariko ndagusavye umubatizo wa mwemu yera n'umuriro, umuriro uva ku Mana utongore ibintu byose biri muri twebwe, hanyuma ugusigwa amavuta kuvuye kuri mwemu wawe kugaragaza ubugingo bushasha, gutume ubwo bugingo bugaragara ku bw'icyo cy'izina ryawe. Ndabigushimiye kuko ari wewe waduhamagaye, ari watugiriye ubuntu kandi ukaducungura. Ni wewe ubatiza abantu muri mwemu no mu muriro. ni wowe ubatiza muri mwe mu no mu muriro ntako nivyogenda haleluya ewe mana yanje ndasavye uwo mubatizo jewe no kubwa twebwe twese mana yanje kandi bime nkuko vyagenze mu ntango indimi z'umuriro zigaragale haleluya nkingi y'umuriro imanuke mu bantu bawe mana yanje kandi mwami wanje niweje icubahiro mu bantu bawe kandi uze wishwe ro ku munsi uzozirako haleluya mu bantu ushobora kwihesha mwicubahiro muri kano kanya niho bazobali aho uzoshimagirizwa kiriya gihe haleluya esukunu urumwizigirwa mwami twese nutubohore kugira ngo dushobore kuza kuri wewe twugurure iminwa yacu tuvugane nawe haleluya nuhabwe icubahiro ibihe bidashira haleluya.